Culture amakuru mu kirundi
turigene kerezo rya 13/0 umwaka w'2025 tubahe mwiriwe tunabaha ikaze muri aya makuru twabateguriye kuri uyu mugoroba yubakiye hanini kuri ibikuru bikuru
sawo shikiranganze bw'ubudandaje bitarenze iminsi 15 mutwereka umugeteje mushinga ibiciro mutavyemeye ubwo bushikiranganze tubufute tute tuvyikorera mu kibazo cyacu ko biramaramaze n'ingwari maze igihe narindiriye ko ari wo kwibwira ngo ayitorere umuti byarabuze
murabyumvise uwo n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ariko atanga iminsi 15 ngo ubushikiranganje bujejwe iby'ubudandaji we bwashinze ibiciro byubahirizwa hari kuwa 27 Kigarama mu mpera z'umwaka weze w'2024 ikiringo carangiye mu mpera z'indwi heze none ico kiringo koko coba carubahirijwe abanyagisagara ca Bujumbura bamwe bati nubi by'ibiciro byanse umuti hahu uruganda rwa radio indundi kiritire rwa kuri umushikiranganje jerwe iby'ubudandaji Maria Chantale nije imbere nawe yishura ko twosubira kumurondera kuri uyu wa kabiri aho bukera kubidandazwa ntiyavugwa kuduga ibiciro gusa haranavugwa n'ibitera bikena nk'igitoro kiriko kiranagira inkurikizi kubaranguza n'abadandaza imihora ya internet nk'uko muja kuvyumva hari imigengo muri zone Gatumba mu burengero bw'igihugu isaba ko yokwimugwa kubera imyuzurira y'uruzi rusiza aho ni mu gihe ishikiriza ko idatahura igituma yisigaye kandi harabamaze kujanwa handi tunabafitiye inkuru yihariye ibijanye n'inkino nkuko byama iminsi yose kuwa mbere umunsi tubandanye ibijanye n'inkino zidakumira muraja kubyumva muri aya makuru ahagarariwe umuhinga bw'ivyuma na Matiyabo na Yesu irijwi ni Odiro Nkejimana mu kanya mu yaramvuye
Radio Indundi Culture
Nongere ndabahe mwiriwe duhere ano makuru yacu mu bijanye n'ubudandaji ahikena ngigitoro ribandanya gibonekeza mu gihugu ribangamiye ibikorwa by'abaranguza n'abadandaza internet aho bavuga ko bituma icikagurika bamwe mu badandaza yo internet mu kiganiro bagiraniye n'umushikiranganje jerwe ibyo gutuma tumana kwa makuru mundwe iheze bashikirije ko ivyo bituma haduka matati mu bashorera umushikiranganje jerwe ibyo gutuma tumana kwa makuru na hatamuti w'ico kibaza atanga yemeza ko ico gisata gihungabanye igihugu gishobora gusubira inyuma ari sendayize
Abo baranguza umuhora wa internet mu Burundi berekana ko zimwe mu ntambamyi zihungabanye ico gisata uwo munsi harimwo ubukene bw'igitoro waserukiye ishiramwe BBS yerekana ko mu gatamu yagankubu hari uwo muhora uheze ugahagarara
bivanye n'ingorane turimwo ya penerie de carburant murazi yuko atamatara hari amasipa zimye na internet nisubira kuboneka muri ico gice amatara bayacitse cyo bwo twagize turiko turashira amagroupe électrogène kuma site amwamwe tubona yuko ari priorité na cyane cyane kwa jama site ari kuma frontière atuma internet iva hanze ishobora gushika mu Burundi
Icyo kibazo rero kiraheza kigakora no kubadandaza internet cyane cyane kubakorana n'amashyirahamwe manini aho ushobora gutera amatati nk'uko bishikirizwa n'uwaserukiye ishyirahamwe CBNet risanzwe ridandaza internet.
Naho bicika iminota itanu CBNet abakiriya bacu cyane cyane bakubaku amabanki amaambasade intambara icitera hano rero dusanga birateye ingorane tuca duhangwa n'abo ba legal societe n'amahera twadukata baraharu urukwezi guheze
umushikiranganje ajejwe gutuma tumana ko Leocadinda cyayisaba natanyusha yatanze kuri ico kibazo yerekana ko ari gisata cyo kwitwararikwa kuko bitageze uko gishobora gusubiza inyuma igihugu
bazi ko iki gisata kiri transversal umba kirashobora guteza imbere igihugu kigashobora no gusubiza inyuma kubera ama service atari ko aragenda neza ko twabyifuza
amwe muri aya mashyirahamwe uyu munsi yemeza ko mu kugerageza guhangana n'ico kibazo ariko aragerageza gukoresha ivyuma bitanga umuyaga nkuba uva ku mishwara ya yizuba
Arise ndayize urakenuye bamwe mu banyagihugu mu gisagara ca Bujumbura baribaza igituma igisabo c'umukuru w'igihugu cuko hoshingwa ibiciro ku bintu vya nkenerwa kitaraja mu ngiro inyuma ya kiringo c'imisi 15 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yahaye umushikiranganje mu vyajejwe hari mu budandaji carangiye mu mpera z'indwi heze bamwe bavuga ko atamwizero bagifise byuko ivyo biciro bizoshingwa koko mu gihe abandi bavuga ko bakirindiye ko bishingwa kurikira bamwe mu baganiriye na radio indundi kiritire kuri uyu wa mbere
twe nk'abanyagihugu biratugora cyane kubona nk'umukuru w'igihugu yarabisabye ababijejwe bakaba batabishyira mu ngiro tuba tukwizigira tukavuga ati nk'iminsi irenze bampaye iminsi 15 akaba arenze ko iminsi ngana uko ataki narabivuga ko kuma tubona umenga naho bizoshika bizotebwa kuma bitugora turabye ibintu ingene bituma bitsimba uyu munsi uko bimeze ejo siko bizoba bimeze rero ntibarabe babidukorere babitunganye kugira natwe tworohewe
niko mbona ikintu bamuhaye ni gito cyane nibaza ko birahobaho kumwongera kugira ashobore kubishika kuko n'ibintu bisaba kwicara nyine umuntu akiga kuko hari igihe wacu usanga ufashe ingingo ngo ibiciro ngo tufate nk'akarorero nko ku muceri ati ndabishyize ku igiciro kininiki ibitoro nshyize ku igiciro kininiki mbwa ugasanga hariho abantu utabyize ko neza ugasanga hariho abantu uri kurahohotera ngira niko nabivuga
turabirindiye tuzobyakira uko bije twe turarindiye kuko kubera urupfu rukuru rudakwira hose
byari kuba byari kujya mu ngiro mu gihe umuntu mukuru akabitegeka urumva yaba yamurengera igihe adashyize ibyo yavutse twe tubyakira tubibonye iby'ibyizero byo byurumva bimeze nk'uko nibaza ko hari ibindi bintu baba ariko bariga igihe bariko barabyiga urumva nimba bazobitumenyesha ni byiza batabitumenyesheje nawe tuguma twategereje
nta cyizere kubera numbiye iminsi yararenze nibaza ko ntibashyizemo ingufu cyane muri iyo minisiteri bahaye icyo gikorwa nibaza rero yuko bakwiye kwisubira ko bakaraba bagashyira mu migambi cy'umukuru w'igihugu yabasabye cyangwa umukuru w'igihugu akaraba agarungika abantu muri iyo minisiteri kuraba ikitagenda neza nk'abantu badakora akazi neza bakabitunganya neza kugira ibintu byo mu ngiro
kuri ibyo byico kiringo cy'iminsi 15 yatanzwe n'umukuru w'igihugu uruganda rwa radio indundi kiritire rwakwiye kuri telefone umushikiranganje ajirwe iby'ubudandaji Maria Chantale nije imbere nawe yemera kugira icyo ashikirije kuri uyu wa kabiri aho bukera kuri ibyo uruganda rwa radio indundi kiritire rwashimye kugaruka ku ijwi ry'umukuru w'igihugu atanga icyo kiringo hari kuwa 27 Kigali mu mwaka w'ezo 2024 aho perezida Evariste Ndayishimiye yari yagize ati
kubyo kuri rushinga ibiciro ibi bintu byo umuntu ajyama akabyuka agira ibiciro uko yishakiye ibi sivyo ibiciro bigenwa na leta akavuga bati ibiciro ntarengwa n'ibi abahiganwa baza hasi ntibahiganwa baza hejuru muga kubera umenga ubushikiranganji bw'ubudandaji ibyo ntabyo bubona abantu bose aravyuka akagira igiciro ashaka umunsi umwe naraciye hariya ku muheto uva i Bugarama rusanga ikiro cy'inyama kigugu 15,000 hanyuma bukeye cyane umunsi ubiraje kuraha hari kuwa gatandatu ashasanga ikiro kigugu 18,000 aca mubaza ati hahindutse iki ngo idorari ryaduze iyumvire mukorora inka bakoresheje amadorari angahe kubera iki umenga nta burongozi bw'igihugu buhari ubu rero ubutegetsi bw'igihugu butegeza kubaho kuko ubutegetsi bw'igihugu ni amategeko none rero nsaba ubushikiranganji bw'ubudandaji bitarenze iminsi 15 mutwereke aho mugejeje mushinga ibiciro mutabyemeye ubwo bushikiranganji tubufute tuze tubyikorere mu kibazo cyacu kuko biramaramaze n'indwara imaze igihe narindiriye ko ari uwo kwibwira ngo ayitorere umuti byarabuze mugabe turashaka kwigirira umugwi ukabikora mugwi uwo mugwi ucoca witwa minisiteri y'ubudandaji n'amahinguri kuko umuntu wese yishinga ibiciro uko ashaka ibi rero ntidushobora kubyemera nibyo byatumye rero n'abagwizatunga mu Burundi bakora uko bashaka aba barangura bo hanze umwe wese ashinga igiciro ashaka bishyira gute ko umuntu ashobora kunguka %100 rero mu bisanzwe mu byo nzi umenga inyungu ntirenza 15%
ngo yari perezida Evariste Ndayishimiye yabishyikirije kuwa 27 Kigali mu mwaka w'ezo 2024 mu buhinga bw'ibyuma batumirira mate amakuru yacu tuyabandanya
Radio Indundi Culture
hari imiryango iherutse guterwa n'imyuzuro y'uruzi rusizi mu bice bya komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura imaze igihe isaba kwimugwa nk'uko biherutse gukorerwa kuri bamwe mu bahaba iyo miryango ishikiriza kwidatahura ukuntu yamihabwa amasango yo kwimugwa ariko ntibishigwe mu ngiro ni mu gihe atabijanye no kugarukirwa kwikorerwa Dieudonné Niyonzigamiye
bamwe mu banyagihugu shika ubu batarimugwa muri ico gice bidoga ni nk'aba bagushika ubu kuri zone Gatumba komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura bamenyesha ko aho bahora baba hacibonekeza amazi yatewe n'uruzi rusizi n'ikiyaga Tanganyika abamenyesha ko batorohewe mu kubaho kwabo kwa misi yose nk'uko tuwasanze habitwiganira
nje n'abandi mu mazi nje canja nta nahamwe ntegeje kujya kuko nkumva leta itarabye ico kibazo n'ingorane urari n'abana abishwe ukarara hamwe ico ni kizi kandi nakamara kwamamaza mu mico y'abarundi naho nyene barunda n'abarabantu 16 gusubuzima
uyu mutamakazi w'imyaka ya baba 60 dusanze ariko arakinjika imbere y'agahema bamwe weyemeza ko baguma babizeza ko bazobimura ariko akanegura ko atanabagarukira ko mugihe bahe n'ivyago muri ivyo bibanza
emutwirwa haja hanze tutekere haja tujya mu haja nyene nanga kwa chef de zone turavunga ngo tuzuza kubatora turazi igitigiri cyane tuzaga kubatora turagenda cyane kibazo ameza yose narakimwe bagufasha ariko turi hangana imvura gakubita emwe wagarara gutya kibambaza imvura gakushiki kugire gute urajyama gutyo nyene urarushe
babona ko ababijejwe bo bimura nk'abandi bajanywe mu bindi bibanza
ubwa mbere bwo twosaba nk'umushikiranganje w'intwaro yo hagati ko turabarundi ntiturabanyamahanga abandi bagiye natwe tuhaje kuko ubusubuzima turimo
kuri ico kibazo c'abanyagatumba umukuru w'igihugu mu kiganiro yaremesheje kwamenyesha makuru n'abanyagihugu mu mpera z'umwaka w'2024 yishuye agira ati
mwavuze ibintu bya mihindagurika y'ibihe mu gatumba n'uno munsi avaza arashuzwe nibijya turiko turagikora murazi ko twahitwa nabasabye tubwira kuti nyabuna amaze gutwaza imyaka yose nta narimwe amazi ataza ahubwo twiga inge ahubwo twobashira aho babandanye bakora ibikorwa byabo by'iterambere no kwiga ingere nabo nyene batagoma bicaye
muri rusama umwaka turangije ubushikanganye mu byo bujejwe harimo umutekano n'iterambere rusangi bwaratanguye igikorwa cyo kwimura abahuye n'iyo myuzurira bukaba bwamenyesheje ko iryo yimugwa rirabwa n'imiryango igera ku 2000
Diodone ni yenzigamiye urakenewe ubuyobozi bwa komine muha butera kama ikigo cy'igihugu kijejwe iby'inyubako buha ko cokatisha uruzi mu gere rusesera ariko hubakwa amacuniro ya ruziba mu manuko bw'igisagara cha Bujumbura ibyatumye ibikorwa bihagarara Devote Ndayisenga Mustanteri wa muha avuga ko bamaze kwitura ico kigo buha ariko atanyisha ubararonka
Radio Indonesia
Pour ce
match,
elle est bonne. Elle est bonne accélération. Oh, pas de pénalty ici.
Mwamaze kuvyumva no mwanya w'inkuru yihariye inkino twama tubashikiriza imisi yose ya mbere umunsi tukababwira inkino zidakumirira ko zoshigwa mu nyigisho mu gihugu urongo yishiramwe ritegura iby'inkino zidakumira mu Burundi Jean Claude Dusabimana abona ko igihugu coshiramwe nguvu kugira iyo migu y'abantu nayo ishobore gutera imbere biciye mu nkino byinshi mu bijanye n'inkino na Olivier Kwizera
Nao haribi maze gukogwa mu yindi migambi yereke inkino zitandukanye nk'uko vyemezwa n'ishira mu iraba genda n'umuga bwo guhungabana mu genge aha Jean Claude Dusabimana riramutse asanga umugambi mushasha wereke inkino za iz'amaboko eka n'iz'amaguru ku bagenda na bene ubwo bumuga ukwiye gushigwa mu nyigisho
tubiravye gushika ubu nta mugambi iwaru hari uboneka neza aho tubona bataye kugira ingufu buhoro buhoro zari mu vyerekeye indero idakumira turabona ko mu bigo bimwe bimwe naho hakirimwo gukwega amavino rero tuvyerekeye gutosekara mu bwonko cyo twita deficience intellectuelle no vuga nti n'uyu mugambi utanguye kwerekana ko bikenewe kugira twerekana yuko utagenda no bumuga utosikara mu bwonko cyangwa guhungabana mu bwenge n'uwo twita n'uyo abugendana ko bashobora gukinana kandi bagashika ku ntsinzi imwe bikabazana akanyamuneza bose
hambavu yo guhimiriza mu gwaruka uyo mugambi Dusabimana avuga ko kuba kajyo ko kubona ibyo bakeneye
bifasha guhimiriza ikashobora no kuba kajyo kukubona ko hari ibyo bakeneye bakeneye kujyana mu ishure bakeneye kuvugwa
mu byo uyo atwarishira mu Special Olympics Burundi abona ko leta yoshigikira ico gisata kuko abo bakora iyo myimenyerezo ngororamitsi ari abana b'igihugu
igihugu coshiramwo kwitanga kuko n'abana b'igihugu no kuvuga ntushikanganje bujejwe by'inkino n'imico ukaduba hafi kihugwa bukakigira icabo nkuko yandi madiscipline acane cane yuko aba kuri yongorane hari intege nke bafise rero bica bisaba yuko hoba gushikikirwa gose igihugu kabigira ibyabo kabigira ababo gucyo bagashobora nkuko twabonye mu bindi bihugu barabaherekeza cane gucyo bagashobora kuzana imidari kubera bisaba kwitanga kumwe n'uwundi kugira bashobore gushika ku iryo hangiro ridasanzwe gutana imigidaje.
Umugambi werekeye inkino zitandukanye wari gutangura mu mwaka wa 2019 mu Burundi, ariko ibikorwa byawo bija kugaragara mu mwaka wa 2024 gushika ubu ivyizo nkino bimaze imyaka 50 zitanguye gukinwa.
Olivier Kwizera tugukengurukire kuri iyo nkuru ijanye n'ivyinkino wari waduteguriye, ari nayo turangirije kwa aya makuru mu Kirundi isaha 12:32. Ariko kuri mwebwe mwayafatiye hagati, ndabibutse ko ikiringo cyatanzwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye cy'imisi 15 ngo ubushikira ngandi bujerwe iby'ubudandaji bwe bwashinze ibiciro byubahirizwa hari kwa 27 Kigarama mu mpera z'umwaka weze 2024. Icyo kiringo cyarangiye mu mpera z'indwi iheze cyoba kitubahirijwe. Abanyagisagara cha Bujumbura bamwe bati nubi by'ibiciro byansumuti. Aho uruganda rwa Radio Indundi kiritire gwa kwimushikira ngandi ajerwe iby'ubudandaji Dandaji Maria Chantal nije imbere nawe yishura ko twosubira kumurondera kuri uyu wa kabiri aho bukera kubidandazwa. Ntiyavugwa kuduga ibiciro gusa, haranavugwa n'ibitera bikena nk'igitoro kiriko kiranagira inkurikizi kubaranguza n'abadandaza imihoro ya internet. Hari imiryango yo muri zone Gatumba mu burengero bw'igihugu isaba ko yokwimugwa nayo kubera imyuzurira y'uruzi Rusizi, aho ni mugishikiriza kwidatahura igituma yo isigaye aho kandi harabamaze kujanwa mu bindi bibanza. Mwanabyumvise mu bijanye n'inkino uyu munsi twaganiriye ku bijanye n'inkino zidakumira. Aya makuru mu buhinga bw'ibyuma yarahagarariwe na Mathieu Habona Yesu. Ndamukengurukire ngengurukire aba bose bagize ico batereye. Aya makuru araboneka Odironkeje Imana nayo bashikirije. Ndabifuriza amahoro iwanyu na gahwane.